VOA. Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 13 y'ukwezi kwa kane mwaka uyu 2016 muri kumwe na Frederic Munikije.
Umwimbu ushimisha abakozi bo mu kigobe tukaba twihaye rero ko ihangiro ry'ibi bice bitatu bisigaye naho nyine tuzokora ibishoboka byose kugira ngo umwimbu uzogende neza ugende wegera ibyo twishinze.
Uyo ni Domitien ndiho kubwayo komiseri w'ibiro Obert bijejwe kwegeranya amategisi n'amakuru vya leta. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye Burundi yarimwo inama yabaye hagati mu rwi w'igihugu jejwe ibiganiro hamwe n'abakuru b'imigambwe hamwe n'ikiganiro umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Baratuza yahaye Radio Ijwi ry'Amerika. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Inyuma y'ibiganiro byatunganijwe mu ntara zo mu gihugu hagati kuri wa gatatu mu rwisendeyi watunganije ibiganiro ku banyepolitike barongoye imigambwe. Muri ivyo biganiro vyibonekeje ko hari ukudahuza hagati y'abarongoye imigambwe imwimwe kubijanye nabo kwitaba ibiganiro vyobera hanze igihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Icyo abanyepolitike basabwa kwari ugutanga ivyiyumviro vyotuma hatorerwa umuturama ingorane zihanze igihugu c'u Burundi. Pascal Nyabenda arongoye umugambwe CNDD-FDD yasabye ko abanyamigambwe boje mu matora biteguye ko batsinda canke batsindwa, ivyo vyotuma bemera ivyavuyemwo gutyo bakareka uwatsinze agatwarira bose.
Uragenda ukagenda witeguye wisuganije uzi neza ko utsinze amatora uragizwa igihugu. Kuragizwa igihugu naho uragijwe abene gihugu bose ntubukiragijwe abo mugambwe wawe bunye. Dutegereza rero kumenya abo turibo imigambwe uburemere bw'umugambwe uba uragijwe igihugu nubuhe. Ibyo rero twavyumva tuzoba turiko turatora umuti w'ibintu bimwe bimwe abantu bajamwo n'ubukina ugasanga turiko turonona ya mahoro n'umutekano mu gihugu.
Umuvugizi w'umugambwe Iprona urongwe na Konsilini Ibigira ashikiriza ko ivyo tuma ingorane ziri mu gihugu zirangira ari uko atawokumirwa mu buzima bw'igihugu. Aha asaba ko amasezerano y'Arusha yo kubahirizwa mu gace karayo gusabikanya ubutegetsi.
Abaganga y'Arusha baratoye umuti no gusabikanya ubutegetsi dufatiye ku masezerano y'amahoro y'Arusha. Baragerageje barerekana ingene abarundi bose abagore abahutu abatwa n'abatutsi boheza bagasabikanya ubutegetsi bakiyumvamwo koko ko bose ari abarundi atawandya wangura bagasabikanya ubutegetsi. Icyo rero niwo muti nyamukuru muri Ipona twama dutanga ndetse tukavuga tuti ayo masezerano kumbure twoheza tukayisunga muri byose na hose.
Mu vyumviro bitandukanye byashikirijwe n'abanyepolitike harimo kudahuza kubo kwitaba ibiganiro vyohuza leta y'u Burundi n'abanyepolitike bahunguye hanze y'igihugu. Augustin Zojibwami arongoye umugambwe Sangwe Pader avuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi n'abafashe ibigwanisho badashobora kuja muri ivyo biganiro.
Ishyirahamwe mpuzamakungu mu ngingo 2018-2029 yaravuze neza yuko ivyo biganiro bitatumirwamwo abantu bose bakoresha inguvu n'iterabwoba. Ivyo biranditse ntaho bihari. Twebwe turemera ingingo za ONU 2018-2029 yuko ivyo biganiro bidakumira dialogue inclusive iba ikabera mu Burundi kandi ntijemwo abantu bakoresha iterabwoba ntijemwo abantu bagiye muri violence.
Ariko agatorwa Sarongo yabigenga mizero y'abarundi siko abibona. Avuga ko atamurundi n'umwe yo kumirwa agasigura ko abo bagirizwa ivyo vyaha bafise cyayi batumye akavuga ko atarabo gukumira.
Uwafashe ibigwanisho arafise kumbura impamvu yarabifashe. None uvuze uti uyo uko bigenda kose ntituzopfa tubganiriye. Wumva none utaba umuhaye ubwo impigi yuko abandanya muri iyo nzira yo kwitwaza ingimba kandi twashaka yuko atangimba yobaho ariko ko hoba ingingo ko ariyo yoshigwa imbere. Iyo ngingo nayo ishigwa imbere mu gihe abantu bavuganye. Wumva rero ntibikwiriye ko ari uwo kugara uwo muryango.
ngomenya ko imigambwe sabanya Frodebu urongowe na rehonsi yongenda kumana hamwe na Iprona ishami rirongowe na Karoli Nditije itaserukiwe muri izo biganiro mu mugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro byo hagati mu gihugu bo bamenyesha ko indongozi z'iyo migambwe zari zatumiwe abo bagabo babiri ntitwabaronse ngo bagire ico babivuze ko ariko kizwi nuko mu minsi heze bari babwijwe ijya Amerika ko batazigira bitaba ibiganiro bitumwe ko n'umugwi Sunday ivyo biganiro urongowe mu mugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro mu gihugu hagati mu Senyeri Justin Ndayisaba yamenyesheje ko ibishikirizwa bizoja mu cegeranyo kizotangwa mu nama nshingamateka byatunganijwe no kubaserukira amashirahamwe yigenga n'abaserukira amashengero ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Mu Burundi ikigo kijejwe kwigiranya amatagisi n'amakuri za leta OBR cinjije imiliyaridi 149 n'ibice indwi mu gice cya mbere cy'umwaka, ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa gatatu. Aya mafaranga yagabanutse ku bice 10.2% ugereranije nayo cinjije mu mwaka uheze muri iki kiringo. Ikigo OBR kimenyesha ko ibihe vya politike n'umutekano muke igihugu kirimwo ari byo vyatumye haba urwo ruhombo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ayo mafaranga yinjiye uku gukurikira ayavuye hagati mu gihugu ni miliyaridi 83 n'ibice bibiri, ayinjijwe n'igisata c'amaduane ni miliyaridi 59 n'ibice bitandatu, n'ayavuye mu makori yandi atandukanye y'ibishoboka ku masoko hirya no hino mu gihugu ni miliyaridi 6 n'ibice 8. Komiseri mukuru wa OBR Domitien Ndihokubwayo avuga ko amafaranga ico kigo cinjije ari umwimbu ushimishije naho batashitse kwihangiro bari bihaye.
Ni biharuro no mwimbu ushimisha abakozi bo mu kigobe, tukaba twihaye rero ko ihangiro y'ibi bice bitatu bisigaye naho nyine tuzokora ibishoboka byose kugira ngo umwimbu uzogende neza ugende wegera ivyo twishinze.
Mu mwaka w'ibihumbi 2015 muri iki kiringo cy'amezi atatu ya mbere y'umwaka, ikigo OBR cyari cyarengeje amafaranga cyari cyiyemeje kwinjiza mu kigega cy'igihugu, cyaronse imiliyaridi 136 n'ibikindwi mu gihe cyari cyategekanije kwinjiza imiliyaridi 160 n'ibikicyenda. Mu cegeranyo ico kigo casohoye gisigura ko icatumye ibitigiri bisubira inyuma ari ibihe vya politike n'umutekano mu kigihugu kirimo. Mu ntumbero yo gukora neza kurusha, ikigo OBR giherutse gutanga ibibazo ku bakozi bashasha bifuza kwinjira mu kazi n'abasubirira abahevye akazi muri ico kigo. Ariko hari abantu batari bake bidoze bavuga ko mu bibazo byakoreshejwe harimo ibijanye na kahise, indonda bihugu canke indimi nk'igifaransa n'ibindi, mu gihe ibyo bazokora bijanye n'iz'amaduane amatagisi n'amakori vyonyene. Komiseri mukuru wa OBR yishura bibaza ko barenganijwe ko ari bisanzwe rwose kubazwa muri ubwo buryo.
Urufu ni mfane kata umunyeshuru wari wese iyi kibazo kimunaniye avanga umwigisha atanze kibazo kigoye. Ikibazo twabajije ni kibazo ata kibazo na kimwe kirimwo hari umuntu numwe yagikoze yovuga ko atacyo yize kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri mato mato mushika aheze kaminuza. Sinzi umuntu yabonye icyo kibazo kuko ubu murashobora kukironka, ubu ntangorano uwo ari wese agisabye turakimuha atariko murashitse. Ibi ni byo mwabajije abantu bize kaminuza, umwana yiga mu mwaka w'icyenda ono yize kaminuza yidoka we muwahere. Icyo nagomba kubabwira rero twabajije igifaransa kuko igifaransa nico dukoresha umunsi ku munsi mu kigo OBE. Duca rero turashira ko nakaburye tubaza yuko umuntu azikahise igihe. Utanze kahise kawe kazoza kuzogategura gute. Abidoza ngo kumbure ngo twabajije ngo kahise ngo twabajije iby'abami. Cyari kibazo kimwe kiri ku inota rimwe ku manota ijana. Natore 99 bisigaye. Tumuha amanota.
Domitien Ndihokubwayo avuga kandi ko igituma ikigarongoye gitanga ibibazo by'indimi ari ukugira ngo barabe urugero abantu bafise ubumenyi, kuko hari abakozi yasanze badashobora kugira neza amaraporo y'akazi. Ubu ikigo OBR kivuga ko hari undi mugambi mushasha w'ugukorana n'urwaruka kiriko kirateza imbere mu ntumbero yo guhimiriza abantu gutanga amakori n'amatagisi atawurinze kubiruka inyuma. Mu mezi atatu ari imbere, ikigo OBR kivuga ko cizigiye kuzokwegeranya imiliyaridi 143 n'ibice 9. Ico kigo kimenyesha kandi ko ciyemeje kugwanya abaryigiturire gihereye ku bakozi baco muri iki kiringo, ngo abakozi 11 bikekwa ko bariye canke batsigiturire barumvirijwe n'ibiro bijejwe kugenzura abakozi, mbere abagera kuri 3 bakaba barirukanywe. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze eroje umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yaremeza ku gisirikare kirariye urubibergo ku Kiriba mu seruko bwa Republika ya Kongo iharanira demokrasi aho gisirikare cy'ico gihugu kiriko kirahiga abarwanya ubutetsi mu Burundi bakorera muri yo ntara bo mu hari FNL. Reka tutega amatwi Colonel Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi mu kiganiro yahaye iradio Ijwi ry'Amerika.
Nagoma ntange umuco kuri ibyo biri kuberanikwa hirya no hino kumenyesha amakuru bimwe bimwe bindi navyo bikavugwa ku gikorwa kiriko kirabera mu buseruko bw'igihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ahanta za Kiriba ni igikorwa cy'abasirikare ba Kongo FRDC batunganije kuko bari babonye hariho imigwi isangwe icumbitseho ko ihungabanya umutekano haba mu gihugu cy'u Burundi cyanke no mu gihugu cya Kongo nyine bari basanzwe bacumbitsemo. Uwo mugwi rero ukaba nk'uko amatohoza yabimenyesheje ari umugwi wa FNL bita ngo ni yanza bampema. Icyo gikorwa rero cyaratunganije kuva ku munsi wa gatandatu kiriko kibera ku ruhande rwa Kongo. Abasirikare b'u Burundi ntabyo barimwo kuko ntibaja busimbibe baguma bategereye hafi kurubibe duhana mu gice cya Rukoko. Icyo gikorwa kiriko gikorwa n'abasirikare ba Kongo.
Amakuru muhabwa n'abasirikare y'igihugu cya Kongo avugiye ku vyerekeye mu rwi hari abamaze gufata.
Gushika ubu imikorwa biracabandanya ntituza turababaza cyane rwose ibyo bari kubara kuri nyine bigenda gusa twe turaba yuko atawucaruka ngo ahunge aza iwacu. Ku ruhande rw'iwacu nta na kimwe kiraboneka. Ibyo nibyo notanga nayo ku ruhande rwa Kongo ngira ngo abakongomani bo nibo byivugire.
Muriko mutubwira ko uyo muhari FNL urwanya ubutetsi utaratera ku butaka bw'u Burundi?
Oya, ntibari nta bitero baragira mugabo murazi yuko bahora bakora ibintu byo kunyuruza abantu bagategera n'imodoka yuhaje bake bakorera mu migore nka batatu aho ntawe ucavuga ngo nibitero. Izi n'ibyahora bakunda kugira kujya kwibarabara rikuru rya gatanu rizi Bujumbura rigenda mu Cibitoke.
Ejo ku munsi wa mbere eka no kwa Mungu hari ibitero byakozwe mu ntara ya Ruyigi kuri bibe igihugu cy'u Burundi gisangiye n'igihugu cya Tanzania. Mwamufise mu gisirikare cy'u Burundi mwamufise mugambi uko mukorana n'igisirikare cya Tanzania kugira ngo mukorere hamwe nk'uko muri ko murakorere hamwe n'igihugu cya Kongo?
Ibyo byakozwe mu iyo ntara yo mu buseruko hariho imigwi y'inkozi z'ikibi yaje ikica abanyagihugu bari biriwe ahantu ku isoko biremeye amasoko ko bari kubarakora imirimo yabo birababaje gose kuko uko byagenze abantu batanu bapfuye ni benshi. Igihugu cya Tanzania dusanzwe dukorana neza cyane gose mu bijyanye n'umutekano abacaba igipolisi cyangwa abasirikare bakorera muri ako karere turazi neza niba bahungiye igihugu cya Tanzania yuko kidashobora kubaha indaro ko iminsi yose hagize n'uwiba tungwa akakijyana Tanzania baramufata n'igisungo bakagifata bagaca babigarukana kuko na twebwe hagize ibibera ino iwacu bikabera ino abatanzania bakatubwira tuca tubikora tukagasubiza ibyabo. Ntankeka rero uwo ibyo bikorwa byo gukorana bya bisanzwe bihari.
Mu gusozera Mushinganahe Gaspard Baratuza hagize iminsi haterwa reka hakorwa ibitero ku basirikare bakuru aho twavuga Darius Ikurakure Didier Muhimpundu eka n'undi musirikare yagandaguriwe ku rugo iwe mu ndwi iheze. Hari ingingo zikomeye igisirikare cy'u Burundi coba kiriko kirafata kugira ngo gicungere umutekano w'abasirikare bacu?
Ico kibazo cyo no kwishura nuko ibi ibyari biheruse kuboneka ku ruhande rw'igisirikare cyane nico bita mu rurimi rw'igifaransa menace. Iyo rero be n'ibyo biseruse bikaboneka igisirikare nticicara iminsi yose bama bariko bariga abasirikare ingene bategura iby'umwansi bari karatega. Ibyo byashyitse si kubuka yuko byagizwe n'abashaka kurondera abasirikare gusa biraboneka intumbero nini yuko barondera umutima w'igihugu kuko izo ntwazo zifise ikintu zimaze ku gihugu kuba rero barazambuye ubuzima. Igisirikare nticicara cakiraba ingene gihindura nako congereza uburyo bw'ingene cyahora gikora.
Barabatuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi murakoze cyane gusekukanye maduhaye.
Yego ndakumurakoze namwe kuba mwashoboye kumbaza.
muri kumwe n'abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamanyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kirwanda unaho ni wa mwanya w'ikiganiro ntorere kazoza dutegurirwa na studio Jambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ikiganiro ntorere kazoza ikiyago cha politike mutegurirwa na studio Ijambo mu kiyago cha politike ntorere kazoza uno munsi tukaba tugiye gushimikira ku mutekano muri komine Mukike imwe mu makomine yaranzwe n'inyerekano mu bihe by'imbere y'amatora uno munsi tukarabira hamwe ivyumviro vy'ugwaruka go muri komine Mukike kuvyerekeye itsimbatazwa ry'umutekano
Mbega yemwe kukidufuza Ereka turi bene mukabumwe Turakenye yekoko Twiamenyo yabatwenzi
Reka tudatevye duhi jambo Krisi Munezero
Komine Mukike iri mu makomine y'intara ya Bujumbura yabaye mu myerekano ubihe byegereje amatora abenshi mu bayitaba bakaba barugwaruka Uyu munsi inyuma hafi y'umwaka haravugwa abitwaje ibigwanisho batazwi bagisibije na cane cane mu busuma bw'imihana no mu micungararo uretse n'ivyo ubutembereye aho muri komine ya Mukike bugorovye arabona imigwi y'abasirikare batari bake batembera mu mitumba iyo komine imbere yuko duhi jambo ugaruka gwahi Mukike twagira tubanze tubashikane ku rubaho ni muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro kumahwani ya makomine atatu Mukike Gisozi hamwe na komine Mugamba y'intara ya Bururi abadandaza baho ku rubaho baraherutse gutegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamwe bakavuga ko boba bari baje bavuye muri Mukike abandi bati ni muri komine Mugamba Studio Ijambo ikaba yarungitse mugenzi wacu Terence Manirakiza.
Baramurashe kora mu kabari. None namahera batwakatwe ntayo twashobora kuronka. Yarashwe n'abantu baje kwiba. Ikiyange, ikiyange.
Uyo ni incuti yuherutse guhura n'abantu bitwaje ibigwanisho bamusanze aho adandariza. Kubera metero nka 5 uvuye ku muji wa Jenda hafi yaho bita kurubaho Ako karere ngo karabangamiwe n'abantu bitwaje ibigwanisho biba imihana abadandaza eka mbere n'imiduga irengana bugorovye mu bitero bikomeye byakozwe nabo bantu bitwaje ibigwanisho twashimye kugaruka ku badandaza baho kurubaho bibwe hari ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri uyu mudandaza aradukira ku mayange uko vyamugendeye muri iryo joro
basambuye amatafari barasambura barinjira baratwara amahera tari make twa tumaze imisi tudandaza kuri kwa gatanu kwa gatandatu kwa mungu meshi amahera tari make baratwarana n'inzoga no umukozi aragombye kubyuka tubanga ati twumva twugaranye turugurura bika
uyu munsi ibikorwa birabandanya aho kurubaho ariko rero ngo nubu umutima nturi munda baratinya kugirirwa nabi
Nk'ubu kubera izi ngorane ziri hose mu bisanzwe nta muntu agitekana ntitunakidandaza mu bisanzwe ntitudandaza neza kubera izi ngorane z'umutekano muke
twe ntavyo tumenye kuko iyo twumvise hari umutekano mu tusha twugaje yatugenda
twe ngaha twa dutanga sa 5 ijoro sa 4 busamo umuntu abe yagiye ashite ubusa sa 5 nta muntu ari bakingana none ikadandaza
Abo banyagihugu ngo ntibaheza ngo bamenye iyo ababateye bazanana ariko bamwe bagakeka ko bashobora kuba baca muri komine Mukike canke mu cungararo ya komine Mugamba abo banyagihugu bakemeza ko kenshi umutekano muke uboneka mu gihe abajejwe umutekano babinjiye mu mitumba
nkabo bagwanye bahuye n'abasirikare cyangwa abapolisi rona nkuko aba bari ngaha kandi batagiye no muri ivyo batanabize hagacaza nk'imodoka y'igipolisi naho abaciye nk'umukomiseri agacangaha ahaciye no kuvuga uwo bihuye n'ambara umwana kiri mutonya n'ahatabaza inamba baca bapakira bakabatwarira
bagasaba ko igitigiri cy'abajeje umutekano cyo kongerezwa kugira bizere ko ubusuma n'ubwicanyi bwaho hantu butosubira
ikiyago
umuheto w'amahoro
Sijyo ijambo
mushinge wo gushira hamwe
Ikiganiro n'intorere kazoza nkuko mwavyumvise turiko turaganira ku ruhara rw'ugwaruka mu kugarukana amahoro n'umutekano muri komine Mukike Unaho, rekadushike muri zone Mayuyu, aho muri komine Mukik, twayaze n'ugwaruka ruhurikiye mu migambwe FNL, CNDD-FDD, Uprona, imuhari w'ingendanyi hamwe na Croix Rouge. None muri komine Mukik, hahitiye amaki.
Wisanzwe ibihuha vyari imbere amatora gihera, mugabo kubera ko ugwaruka rumwe rumwe twagiye turacisha ko tukigishanya iyo turi mu mirimo itandukanye turavye yuko atanyungu birimwo gusubiranamwo atakina kimwe byo tuzanira ivyo byavuye biduhicirwa turabireka turumvikana twese tuja hamwe ubu turi mu umwe tukagirana inama hamwe twakurana akazi hamwe ndetse n'igikomye tutabarira hamwe tukavugana kugira ngo ntihagire umwase yoduca mu cyaho
tubanze tubaze tuti ahi wacu akahitiye byari byifashe gute
murakoze cyane ahi wacu dufatiye imbere y'amatora mbere je niho no shishikara cyane niho mbona hari hashushe kugwaruka hari abantu ngira ngo sinzi sinobita abansensa kuyoze barambabarira kuko batwigisha ibintu amana twe twagiye mu ibarabara turafata ibihiri turugarama barabara cyo mu bisanzwe nari sanzwe nkunda guhura n'imihari mugabo muri iyo mihari twaca tubona ugwaruka gwinshi twaronka kajya kubakwega duti inzira ntishika beshi baratwumviye ni nacyo gituma mu mvubu oye uhavugwa inagahingwe n'ukuri haragendwa naho dufite icyeyi beshi baza bahatinya natwe nyine twaritinya ubwacu ukabona ko uvuye ngaho ukashika nka ku birometero nka 10 ukumva ubwoba wibaza kuhura n'abagira umutekano bashobora kugira nabi kandi bakwitiranije n'ukuri umuntu uvuga yuko ico gihe imbere y'amatora ntihari horoshe n'imirimo imwe imwe haba ku makomine haba ku mashuri byose byarahagaze bihagaritswe n'ugwaruka bitwaje ubuhiri gusa ntamuho bari bafise
mumbwire mbega mu bihe by'amatora hoho n'inyuma y'amatora haravuzwe hamasase byari byifashe gute
je ndi kandi kumana Dominique nkuko bagenzi banje bagiye bavuga imbere y'amatora hari habi cyane harabaye mu manifestation baraje mu barabara guruhagaragwa arabaye mu barabara ikomine yacu yatakaza ibintu byinshi cyane isoko ntiyarema neza hari ubwoba bwinshi no mu banyagihugu
urutaje mu ibarabara gogo kwabari mu bururi mu biki
bo ari abayikumira muhira cyangwa bakikora ikoba byabo cyanke hariho bakaguma bajya hamwe bakavugana ibibega hanyuma hagwaruka rwa ntikwigize rushamirana ngo ruje hagati rushamirane bo inyuma amatora aheze niho byagiye kuza cyane cyane batagurasana ariko ntitwuvuga ngo abo bantu barasa twarababona nimbasoro yavuga mu ijoro tukavyuvuga gucyo nta n'umuyoza y'imango je nababonye ngo baracaye ntibaraba ikana na kimwe twabona twavyuba mu ijoro turi mu mihana
aha imukiki haravuzwe ama inkoho amasase nibindi bintu biturika bitera ubwoba kumbe umutani umenyere
hari mu gihe cy'amatora nyuma yayo bahutwe twumvise amasase umuntu yarabonda hari amakarindira ko uco ko keshi byavuga mu ijoro kumurango ntabyo twigira tubona
ko ni hari muri mwe kenye n'ugaruka ko ngaha
aya yanokuri ariko ntacyo twomenye bo nkajiwe ndabye ahumba abatubane ndibaza ko tagaruka gwarimo kuko ni gihe cimye yerekano basanga bafise ubuhiri canke amabuye ntanko baba bafise
uyu munsi naho nyine abantu baravuga bati nimukike n'ubu kumva ngo hari abantu baringanye bitwaje nkoho canke batera ubwo
shewe nkuko ndavyumva nk'ibihuha kuko nk'abo bantu bavuga nta muturabona twebe ngahe mukike kesha ubwo ko baza mu ijoro arabo bavuga ko arabasoma kuko ngaha amaja hafi nyatwangahe mukike ntabaraza ngo ngaha bari mu mabutike y'abantu umuntu bakibaje ko umuntu kumwiba baze ko baba bafise nk'amahera bahagenda bakamwiba mugabo n'abantu baza ari nk'abangahe usanga bashika nka batanu nk'umwe ukumva ko ari umwe barafise nk'uwo ari umuntu umwe twovuye ko yoco bari nk'ikiro biri wara nk'abasoma niko tuba tubyibara twebwe
nagira ndababaze umuntu arabye makuru amaze igihavugwa baravuga bati aha mu micungara rushika hariya mwijenda hose kwibarabara ry'igisozi n'ahandi hose bavuga bati hari abantu baje bariba hari abantu baje baratera mwibarabara abantu bari kurarengana bakavuga ati abo bantu tubaravye baje bazana ni mukike
je ni twa ndayikeje Alex mu bisanzwe ngaha muri komine yacu ya mukike ivyo bintu vy'abantu bagwana Nivya ntivyigeze ugaruka rubijamo. Gusa hari abantu baje kwiba nkuko ba mugenzi njagira bivuga baje kwiba mu mazu bakurikiye umuntu afise amahera cyama botike baje afise amahera. Hama hakaba nabandi bagomba twofata yuko ari nk'abatoba tukavyumva hirya yacu bavuga mu radio.
Jewe nitwa Kabondo Lucien ndumuvuka komine. Iyo numvise yuko bariko baravuga ko hari abantu bagiye gutera hanaka bakavuga ko baje bavi mu kike, jewe birambabaza nkaririra mu nda nkarira tawe ndayaha kuko ni gitutsi gihambaye cyane. Ubwacu dutangura gusuzumana kandi turazinanye. Iyo dusuzumanye tukabona nakaraha 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 hamukaza bumva ngo abanyamukike bateye aha urumva ko niceye. Kandi rero icyo ceye kugira kituve ko kumva repete ngira ngo Imana izodufasha ukuri kurateba mugabo to utari kuraje habona. Je harageze igihe ndabwira Musitani nti mu gutanga indangamuntu azararaba abo biyandika ko ari abanyamukike kuko hari usanga bapfuye ahandi ari nk'abakozi akava nk'ingozi cyangwa ikaruzi akora ino agacaza kurondera karanga muntu babafatira hariya n'umunyamukike icyo ni cyagitutse. Kandi icyo kintu Musitani yadukundi aragidukorera abahindanga muntu bose ubu uye babanza guca ku mukuru w'umutumba akabaho rwandiko ko baba aho hantu abazi n'itangazo yaciye rimanika.
Nitwa Ndwese Diodone. Jeyo numvise ariko baravuga yuko abantu bahungabanya umutekano bava muri mukike biramba badacane kuko iyo turiko turabiraba nk'abantu kenshi bo muri mukike naho mutamuze n'abantu benshi muramenyana ahantu bamwe bamwe musamu menyeranye aba bajene benshi muramenyana kubera murahurira ku mashuri murahurira mu bintu bitandukanye mukamenyana urashaka kumenya ati naka yaba ni muri ibi nuka kaya bari muri ibi kubera muravugana benshi mamuzi nanye ugacyo usanga abo bantu niwe ntabwozi muri abo bavuga usanga muri abo nta n'umwe mumenyamo usanga ibyo bintu ucavuza komine kuvangana n'abanyamukike ngo bashaka kuvuga ngo bava mukike mukike ari mukike umusozi mukike uri hariya aye mukike uhona uhaza mugamba na mukike usanga ngo bava mukike basanga si mukike komine kuko umusozi ushobora kuba uri no muri mugamba ushaka kuvuga wava muri mugamba uhaza muri mukike kuhungabanya umutekano muri mukike ntawe ubimenya abantu ko ntawe urabamenya n'ubwo gushika ubuye.
Aha uko twahabonye na cyane cyane ku migoroba turasanga abajeje umutekano bagwicwe duvyumva gutega Dominique
ugiye kuba abajeje umutekano barabongereje ikintu byiza cyane kuko iyo bimaze kuvugwa ati turabona ko ari ibimenyetso by'umutekano muke na cyane cyane urabona iyo byagiye biravugwa byarashitse ngaha muri mugamba byashitse ngaha muri mugamba aye barashika barabakaja kwiba bakagira mu ijoro bakiba kubadandaza mu bakarasa insati zikaziravuga aho muri mugamba gacavuga ati nyabundi abantu baduterava muri mukike ati nacyo gitumwe n'abasodino babakwije bakaza ari beshi kuko muri mugamba bavuga ati bava muri mukike wadutera natwe tukavuga tuti abo bantu muri mugamba bashavuga ati reka rero kubazinye abajeje umutekano bakwiye tikaba barabe aho bagwanyeho bariko ndazi ko n'ukuri vraiment twe twarashimye kubona barabazanye baducunge hamagaruke umutekano ugaruke nk'uko byari bimeze.
Urakoze Chrissy Munezero n'ugwarukamwe ariko muraganira ku vyerekeye umutekano muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura. Reka nshimire nawe wahisemo gukurikirana Ntorere Kazoza cuno munsi. Jerome Niyonzima nti muronige mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza. Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Murakoze Studio Ijambo mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko tubibutse ko makuru twabwiye ko umurwi w'igihugu w'Urundi ujejwe gutunganya ibiganiro wabonanye n'abanyapolitike eka abakuru b'imigambwe bakaba baganiye ku kibazo c'ibiganiro bakaba rero badahuza ku bibazo bimwe bimwe cyane cyane kuvyerekeye ibiganiro vyobera hanze. Twabwiye kandi ko ikigo kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori Obera kitashoboye gukwiza amafaranga cyari kimaze gutoza muri iki gihe mu mwaka uheze. Nshuti mwese mukunda iradio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye munsi bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya kushimira ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye mu masaha ari imbere. Turashikiriza ibindi biganiro vya radio Ijwi ry'Amerika. Mugira amahoro n'umugoroba mwiza.